Zambira, Zambira na.
Amakuru, makuru makuru ya randu nuri.
Rosino Kazi. Gira mahoro mwebwe mwese bakunzi b'amakuru aca kuri radio Inzamba agateka kawe iri ni sango ry'amakuru yaranze inondwi dusozereye ndabaramutse nongera ndabahanikaze turahere mu butunzi. Amakenga ni menshi mu bakozi b'ishirahamwe Onatel kubona ishirahamwe ry'abanyatuniziya SFM Technology rita hagati igikorwa ryahawe na leta y'u Burundi, hanyuma leta ntigishunze canke naryo ngo rigire ico risaba leta. Abakozi ba Onatel bo bavuga ko amafaranga angana n'imiliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika yoba 2/3 vyayo vyaciye bitwagwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu bikorwa vyo gutegura amatora. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Ingurane y'ishirahamwe wewe imaze kwemegwa gutangwa mu mwaka 2017, leta y'u Burundi yaciye itanga isoko ry'ishirahamwe rikurikirana ko ibyo wewe izokora mu kwagura, kunagura no guteza imbere igisata na mobe cha Onatere uko bizogenda neza. Iryo soko ryaciye ritsindirwa n'ishyirahamwe SFM Technology yo mu gihugu cha Tunisia. Inyuma y'igihe gito iryo shyirahamwe ritanguye akazi ryahavuye rihagarika ridatanze icegeranyo. Amakenga y'abakozi ba Onatere akaba ari agacerere k'iryo shyirahamwe inyuma yo guta hagati igikorwa ryahawe. Ku rundi ruhande, leta y'u Burundi yayihaye akazi ntiyigeze ibaza aho kageze n'uko byagenze ngo bagate hagati. Abakozi ba Onatere bagatangazwa n'imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko abakozi aribo bahombeje ishyirahamwe, mu gihe amakuru bafise avuga ko 2/3 vy'ayo mafaranga yawo na mob yajanywe mu mugambi CNDD-FDD gutegura amatora. Ico gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ariwe yaramutswa uwo mugambi.
Abakozi ba Onatere turatangazwa cane kandi turababazwa cane n'ingene nyakubahwa arongo igihugu n'umunsi twagiriza yuko ari twebwe twahombeje ishyirahamwe nk'abakozi, kandi zibije cane kandi ibigira nkana yuko igihe hoye yatanga idini ryo gushyigikira Onamobe amahera azi neza yuko gihera arongo umugambwe ayo mahera igice kinini 2/3. Amakuru dufise avuga ko 2/3 k'idini ry'imiliyoni 30 y'amadolari yaragiye uko nagura Onamobe iyo bagiye gutegura umugambwe mu gutegura amatora.
Ivyo bishikirizwa n'abakozi ba Onatere. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwakuye kuri telefone Reverie Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko twamukenye.
Urakenuye Jean-Marie Ndabashinze. Mu gateka ka muntu naho ibiziga by'abantu babiri byaratowe ku nkengera y'uruzi mu Gweji ruri mu ntara ya Makamba. Umwe akaba yatowe ku munsi wa mbere, undi nawe yatowe ku munsi wa gatanu. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga kubera abajeje intwaro baca bihutira kubahamba hatabanje kuba amatohoza ngo hamenyekane umwidondoro wabo. Ibyo nibyo na Vanessa Muhiteka.
Icyo kiziga cyatuye kuri uyu wa mbere nticamenyekanye, kikaba cyatuye mu ruzi mu Gweji rwo muri komine Nyanzarake. nkuko bivugwa n'abakibonye ngo yoba yishwe atemenyeshejwe umupanga nkuko byagaragara ku bikomere yari afise. Abajejwe intwaro n'igipolisi bamaze kuhashika ngo baciye basaba yuko ahambwa.
Bacaye uno munsi basanze bamukubise igipanga mu mutwe, mugabo urumva ngo ntibashoboye kumumenya na wenyine, kandi urumva intwaro icayihutira kubahanda kanamatohoza abaye nta mazina bamenye nta nabo bamenye rero urumva kanatohoza abaye urumva n'ababanye ntibabatuma ko ngo batume n'abahegereye ngaho bo bapfa kubona ico kiziga hanyuma bacahamagara nyine n'abatware bakaca babahamba kanamatohoza abaye.
Uwundi muntu atamenyekanye yaratoye muri urwo ruzi mu Gweji ku munsi wa gatanu. Ikiziga ciwe cari kiboheye amaboko mu mugongo. Ababonye ico kiziga ngo cari gitanguye kononekara gica kirahambwa ku itegeko ry'abarongoye intwaro.
Bo batoye kuwa gatanu bamutoye wewe aboshye bafashe amaboko bayabohera inyuma basha bayabohera ku isandarusi yuzuye umusenyi kugira ashobore kutajya kure abyita inanga hajya ku bwato kugira ubwato buri muri Tanganyika ntibugende hari ikintu bita inanga basha babohera ku bwato kugira ntage kugira ngo aguma reremba bunuwo batoye bamuhambye kuwa gatanu mugabo yaje yononekaye.
Abanyagihugu bakaba batewe umutima uhageze n'ibyo biziga biguma bitogwa ku nkengera y'uruzi bagasaba abarongoye intwaro kureka kwihutira kubihamba atamatohoza abaye na cane cane ko hashobora kumenyekana abari bo. Regiye Inzamba tukaba twarondeye Gorete Iradukunda musana wa komine Nyanzarake kugira atangwe umuco kuri ayo makenga abanyagihugu bafise ariko ntitwashoboye kumuronga.
Abanyeshuri batanu bo muri kaminuza y'Uburundi nta uzirengero ryabo kuva ku igenekerezo rya 31 rusamu uyu mwaka. Abanyeshuri bari bafashwe bongera baja gufungirwa ahantu hatazwi n'urwego rw'iperereza rya gisirikare mu mpera z'ukwezi kwa kane bafatikanije n'umuhanuzi wa Musanteri mu vy'imibano wa komine Buraza intara ya Gitega. Mu ishirahamwe ESDDH riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baratewe umutima uhagaze n'abo banyeshuri atawuzi iyo baje janywe kuva bakuwe mu gashoka gisirikare. Umushingwamanza Germain Rukuki arongoye iryo shirahamwe ariyamiriza inyifato y'ico gisirikare cari kijejwe gukingira abantu agasaba ko abo banyeshure borekugwa. Reka tumutege yombi.
Abanyeshure babiri bitwa Keregero na Jean-Claude bo muri kaminuza y'Uburundi hamwe n'abanyagihugu batatu bitwa Niyonkuru Jeremy, Irangabiye Frank na Habyarimana Siriake bose hamwe bakaba bavuka ku mutumba Mugano komine Buraza muri province ya Gitega barahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa kane n'iryo perereza rifadikanije n'umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe iby'imibano muri komine Buraza yitwa Ndayitwaye ko Etienne. Hanyuma bajanwa mu biro bikuru bijejwe igisirikare hama uyo munsi nyene bajanwa mu gasho katazwi n'amategeko ko mu gipolisi ico gisirikare. Ishirahamwe ESDDH yaratabarijwe ko abo bafungwa basohowe agasho isaha 9 z'ubuca kugenekerezo rya 31 rusama bakaba bajanywe mu kibanza kitazwi. ESDDH riributsa Leta y'u Burundi ko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu ayitegeka gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu. ESDDH rigasaba ico gisata kijejwe iperereza guhagarika iyo myifato yo guhagarika abanyagihugu bidashiye mu mategeko. ESDDH rirongera gusaba ko abo banyagihugu borekugwa atakirinze gusabwa bakongera bagakingirwa hisunzwe amategeko.
Guhonyanga agateka kazi na muntu kutubahiriza ukwishira no kwizana biribonekeza mu Burundi nkuko ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayakorera mu gihugu avyerekana. Ivyo bivugwa na Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ni nyuma y'imyaka 29 uwo mugambwe utsinze amatora. Pierre Claver na Himana mu kiganiro yatanze kubamenyesha makuru ku munsi wa kane avuga ko abari mu nzego z'umutekano bahoze mu migwi igwana gushika ubu baguma bahagarariye imigambwe yavuye muri iyo migwi aho kubirengera. Dukurikire Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu.
Umugambwe Sahwanya Frodebu urabaza ushinga n'ihohotera ry'uburenganzira no kwidegenzera bya kiremwa muntu. Iryo hohotera turabyumva kandi tukarisanga mu byegeranyo by'amashirahamwe arwanira iteka rya zina muntu akorera ngaha mu Burundi amashirahamwe mvamakungu nka za Human Rights Watch, Amnesty International, imigwijejwe amatohoza, eka n'abandi bahinga amashirahamwe mpuzamakungu akura muri ico gisata. Ivyo vyegeranyo bigizwe n'ibiharuro bivuga birerekana ihohotera rikomeye ry'iteka rya kiremwa muntu, bigatuma rero ngaha dusaba ubutegetsi butandukanye bw'igihugu guhindura iyo myifato. Mu bari barafashe ibirwanisho ntibihishe bamwe bamwe mu kwerekana ko bashigikiye imigambo yavutse mu mirwi bavuyemo badacinjwe burundu muri izo nzego zijejwe umutekano. Ukwivanga ko bagize inzego z'umutekano bikorwa by'imigambwe bisubiza inyuma intwaro ibereye yisunga demokarasi, hamwe rero n'iterambere ry'igihugu muri rusange mu ntwaro ya Repubulika. Mu gace ka 88 kayo, ibyo bashingiro ryategekanya ko amatora aba mu mwidegembyo mu muco kandi bubahiriza inkingi za demokarasi. Intambwe zose ziringaniza ry'amatora kuva mu nteguro ry'itegeko rigenga amatora gushika mu matora nyezina no gutangaza ibyavuye mu matora, urwo rugendo rwose rwuzuyemo utunenge n'ingorane ziboneka zivuye gutunganya n'ayo matora. Ubutegetsi bw'igihugu buhamagariwe kuzikura mu nzira mu gutunganya amatora yizigiwe na bose nimba bushaka kuronka icizere mu banyagihugu hamwe n'amakungu.
Inzamba.
Amakuru yaranze inondwi tuyabananirize mu ntara ya Muyinga. Imyidogo ni myinshi mu bagendesha imodoka bo muri iyo ntara kubera akajagari karangwa mu itangwa ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence canke mazutu mu gihe cyabonetse ku bituro bidandaza ibitoro, nk'uko bamwe mu bafise ibyuma bikoresha ibitoro babishikiriza. Ayo makuru akamenyesha ko itangwa ry'igitoro ririmo igifungo cinshi igiturire kidasigaye inyuma. Idonido na Pierre Gahungu.
Kuronka igitoro iyo cabonetse ku gituro kimwe muri bitandatu biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ni ikibazo gikomeye, kuko bisaba ingufu nyinshi no kwihangana nk'uko bishikirizwa n'abagendesha imodoka n'amapikipiki. Abo bakenera igitoro bavuga ko mu itangwa ryacu atamuco ujamwo, kuko hari abanywesha bagaca baja gukura igitoro mu modoka canke mu ipikipiki bagaca bagaruka ku ipompo kunywesha, kandi hari abandi baba bakirindiriye ko bashikirwa. Kenshi abo bisubiriza kunywesha igitoro mu vyuma vyabo ngo bakaba babifashwamwo n'igipolisi hamwe n'abakozi bajejwe kugitanga, nkuko ayo makuru nyene avyemeza. Abakenera igitoro bagasaba abajejwe intwaro gufata ico kibazo mu ntoke kugira ngo ayo manyanga abere ahatangirwa ico gitoro agabanuke. Ikindi basaba nuko igitigiri c'abapolisi baba bari kuri station y'igitoro cogabanywa, ngo kuko uko baba benshi ariko n'igiturire kiba cinshi. Bamwe mu bagendesha imodoka basaba abajejwe intwaro ngo bame bahinyuza ubwinshi bw'igitoro kiba cashikanywe ku gituro. Ivyo babisaba mu ntumbero yo kugwanya abacimana bavuga ko caheze, mu ntumbero yo kugiha bakidandaza kuri magendo ku giciro c'ibihumbi 800 ku iritiro canke arenga. Amasoko ya Radio Inzamba mu ntara ya Muyinga akabasaba intwaro n'igipolisi guhagurukira abo bose bagurisha igitoro c'amagendo, kuko ngo bari mu basubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone bura batari w'intara ya Muyinga kugira agirisha bivuze ko.
Tuve imuyinga tuje mukayanza ho isukari ibandanya iba akayobera abahinga. Mu mezi abiri yose aheze, no kuvuga ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu, isukari yabonetse rimwe gusa, kandi abashoboye kuyironka ntibarengeje kilo kimwe cyonyene. Bagasaba leta guha uburenganzira abagwiza tunga kwinjiza isukari mu gihugu kugira ico kibazo gitoregwe inyishu. Reka twumvirize bamwe mu banyagihugu bayaze na Radio Inzamba.
Meza ni nyabiho mugabo kubintu by'isukari twebwe ntitwigera turonka, nta kintu turonka kabisa. Ntitunayibona n'ingenisi n'abana bagwaye turabura icyo tubahembuza. Tubibajije batubwira ati ni isukari nyene yabuze, mugabo tukumva ku makuru batubwira yuko sasumeguna yegeranya amatoni ariko ntitubibona, mugabo ntituronke n'ikiro na kimwe.
Mu by'ukuri mu rugo nta muntu atakeneye agasukari, yaba umubyeyi yaba umwana bose bakeneye agasukari, ariko uno munsi ntabyo nkeye ijanye n'abana ubu twarahuramye ntacyo tukivuga, kuko urazi yuko iyo umuntu agize ubutumwa arajije aza guha abana mu matora byo nko ku kazi cyangwa mu bindi bikorwa birasaba ko n'abana bamwe twabasoma agasukari yabakaye. Ubu twarafunze nta muntu akunywa icyayi, nta kuza kunywa icyayi, byaraturinye twaba turi dukora ahubwo habe mu ruserukira mbere mu bamenyeshamakuru mu tuvugira nko hejuru, ahubwo kazaba tuvugira muri leta iyo ko gusura abadutwara nyabona twabaye uko ahubwo murekura n'abaguze tunga bakaza mu mitaya yabo kangura isukari ku guhanze kugira basahinze susumo kuko turabona ko ubusinzi hari kubona twabaye benshi cyane ibyo dukwirwa sukari kwee kuko tuma kazimba ariko tukabona iyo dufasha
igitangazwa cy'isukari uno munsi tuvuga yuko ari gike ikibonekeza ni uko muri ino minsi isukari turonka idashobora gukwira abenegihugu bose twebwe twaratonze icumi ijana ariko ubu turashobora kuronka 40 30 20 kugeza aha urumva rero nk'uko dukora dutandatu icumi ijana ndacyabona icumi 20 urumva yuko nyine gitakiba ikibazo
ni no kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza cyo yasozera kwa makuru yaranze ino ndwi dusozereye mwakoze kudukurikira Josine Kaze nije nariko ndabashikiriza mugira ibihe byiza mwese naho ubutaha.
Ngiri Nzamba
Nzambira samirana
amakuru yaranze none.